time, right here on VOA Africa.
Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 10 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2015. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Iden Yongabo.
Abiyumvira ko bazodutera ubwoba tukomoka ntidushobora kubatabibona kuko ukuri kuzodutuma turabidegenja.
Uyo ni Madame Margarita Barangitse ayoboye ikigo Maison Shalom avuga ku rupfu rwa Ernest Manirumva. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Baramutse neza Eugenie, utubwire amakuru avuga muri iki gihe.
Baramutse nawe Fideli, mugakeye mwese nshuti muduteze amatwi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavuze ko azafata icyemezo vuba aha ku byerekeye niba yakura Cuba, igihugu kigendera ku matwara gikomunisiti, ku rutonde rw'ibihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata nk'ibishyigikira iterabwoba. Mu ruzinduko yagiriye muri Jamaica, Bwana Obama yavuze ko Departement ya Leta yarangije gusuzuma ibikorwa bya Cuba mu bireba amahanga kandi ko ategereje inama z'abafasha be. Umuyobozi wa Amerika amaze igihe agaragaza ko yifuza gukura Cuba kuri urwo rutonde nka bumwe mu buryo bwo gusubiza umubano wa gicuti mu buryo hagati y'ibihugu byombi. Ibyo yabitangaje mu mpera z'umwaka ushize nyuma y'imyaka 50 ibihugu byombi byarahagaritse umubano wabyo. Ibindi bihugu bitatu Amerika ifite ku rutonde byarezwe kenshi kuba bishyigikiye iterabwoba mu rwego mpuzamahanga ni Siriya, Irani na Sudani. Mu byerekeye Siriya, umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon avuga ko hakenewe igikorwa cyihutiwe kugira ngo hakumirwe ubwicanyi bwakwibasira impunzi z'Abanyepalestina ziri mu nkambi ya Yarmouk iri mu murwa mukuru wa Siriya aho umutwe wa Leta Islamike ugenzura. Bwana Bane yasabye ko abita ku kiremwa bakwita ku kiremwa muntu babasha kugera ku mpunzi z'Abanyepalestina zagotewe mu nkambi mu majyepfo ya Damas. Bwana Bane ati igihe kirageze ngo hakorwe igikorwa cyumvikanyweho kugira ngo turengere ubuzima kandi dusubizeho ingamba zo kwita ku kiremwa muntu. Ntidushobora rwose kurebera ngo ubwicanyi bube, ati abantu bari iyamuko ntibagomba gutereranwa. Ibigereranya kandi ko habanye Palestina 2018 babaga muri iyo nkambi ubwo yafatwaga na Leta Islamike mu cyumweru gishize. Ibyumweru bibiri bishize haba ibitero by'indege z'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite ku barwanyi b'abahuthi muri Yemen byananiwe kubahagarika bakomeje kwambuka umupaka w'igihugu. Abarwanyi b'abashiite n'ababashyigikiye baguye ibikorwa byabo ejo kuwa kane bagera mu gice cyo hagati mu mujyi wa Aden no mu turere dutuwe ahanini n'abasuni b'abayisilamu ibice by'amajyepfo hashyira uburasirazuba bw'igihugu. Umuvugizi w'urugaga rwa Arabia Saudite General Ahmed Al Asiri ejo kwa kane yahakanye iryo kataza avuga ko uduco duto ari two twakomeje urugendo kandi ko bazatwivugana. Yavuze ko uburyo bw'itumanaho hagati y'uduco tw'abarwanyi bwahagaritswe. Umuvugizi yareze abarwanyi b'abahuthi kuba babika intwaro mu turere dutuwe kandi yaburiye ko nazo zizashwanyaguzwa. Muri Afghanistani, abarwanyi b'abatalibani bafite za grenade n'izindi ntwaro biroshye mu rukiko majyaruguru ya Afghanistani ahonejo kuwa kane bica abantu 8 bakomeretsa abandi 60 mu mirwano ikaze n'ingabo zishinzwe umutekano. Abategetsi ba Afghanistani bavuze ko mu kabwibwi bisubije inzu y'urukiko I Mazari I Sharif nyuma y'amasaha 6 abarwanya b'abatalibani bahafashe. Abashinzwe umutekano benshi barimo umukuru wa polisi w'intara bishwe hamwe n'abasivili benshi. Inyeshyamba z'abatalibani zigambye ko arizo zagabye icyo gitero cyaje igihe gito mbere y'igihe abatalibani bari basanzwe bagabira ibitero byabo. Guverinoma ya Somalia yasezeranije ibihembo by'amafaranga kuwazatuma abayobozi 11 ba Al-Shabaab batabwa muri yombi. Abo barimo umuyobozi wo hejuru w'umutwe uvugwa ko ariwe wateguye ubwicanyi bwo mu cyumweru gishize muri Kenya. Ibyo bihembo byatangajwe ejo kuwa kane birimo ibihumbi 250 by'amadolari kuzatuma umuyobozi mukuru wa Al-Shabab Ahmed Omar Abu Abiede n'amadolari ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150 kuba n'icumi bakomeye mu mutwe wabo barwanye. Umuvugizi wa guverinoma Redouane Haji Abdiwari yabwiye serivisi y'igisomali y'ijwi ry'Amerika kushakishwa cyane ari Mohamed Mahamud bivugwa ko yateguye igitero kuri kaminuza ya Garissa muri Kenya. Icyo gitero cyahitanye abanyeshuri 148 gikomeretsa abandi 100. Kugeza ubu Kenya yasezeranije kuzaha amadolari ibihumbi 200 umuntu uzatanga amakuru azatuma Mahamud atabwa muri yombi cyangwa yicwa. Mahamud azwi no ku izina rya Duryardeine. Umukozi w'umuvuzi w'Umunyamerika wanduye indwara ya Ebola ubwo yakoraga muri Sierra Leone yasezerewe n'ibitaro by'igihugu inaha muri Amerika muri leta ya Maryland. Umukozi wa Amerika wo mu kigo Partners of Health ejo kuwa kane yavuze ko uwo mugabo izina rye ritatangajwe nta ndwara agifite yemererwa gusubiriwe.
Urakoze Eugene ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umwanya w'inkuru nyamukuru. Imyaka itandatu irarangiye ubutungane bw'u Burundi cyacyo burashikiriza ku bwicanyi bwakorewe Ernest Manirumva yahoze ari cyegera cy'urongoye Olicom. Amashirahamwe yishinze guharanira ubutungane kuri Manirumva avuga ko abo amatohoza domakuruto ku butungane ataca gushaka kubakorako. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Amazina y'abategetsi bagera kuri batatu aragaruka cyane mu vyegeranyo vy'amatoza yose amaze gukogwa kubishe Ernest Manirumva. Petero Claver Mbonima arongoye APRODH.
Ayo mazina yaravuzwe bagasubiramo na twe twarayavuze n'umuganya makuru baranditswe n'urya mugwi w'abanyamerika FBI yaratanze icegeranyo irasaba yuko abo bantu bufatwa amaraso bakaja gupima kuko barafise ingene babipima anagwanda babwire yuko n'umuduga wa Ernest Manirumva wamaze iminsi wugaraniwe ahantu upfutse n'ihema kugira ngo hagire uwukorako. Ibyo byose kwari ukugira bashobore gupima ayo maraso kuko n'uwamukozeko agakora ku muduga wiwe ibyo byose barafise ingene babipima.
Muri abo uwuza ku isonga ni uwahoze arongoye urwego rw'iperereza Lieutenant General Adolphe Nshimirimana.
Abo nibuka kuko bunyene barabibwa bati nibaduhe amakanda ya Adolphe Nshimirimana, baduhe amakanda ya Nikiza Davidi, baduhe amakanda y'uwitwa Egide Batazira Runyanya. Uwo wewe Egide Runyanya baramushize imbere ya sentare baramuciye urubanza ubu bamuciriye urubanza rwo guherayo. Ariko ubu ntibigeze bamufata n'umunsi n'umwe. Mbere nagombe ndababwire ko yaje no muri sentare jewe nkereka umushikiriza manza yari yakoze iyo dosiye yari Mani Irakiza Adolphe nihe wa wundi Runyanya mwaba murondera ngurya yambwiye ngo idosiye jewe narayikuye ko funi kubanza procureur wa mairie n'uwo Runyanya aritegereje ngaho ho.
Abo baharanira agateka ka zina muntu bakaba baranishinze guharanira ubutungane kuri Ernest Manirumva bagereranya urubanza rwa Ernest Manirumva nk'ubw'umuhisi President Melchior Ndadaye bisigaye bimeze nk'ukumengo niwe yiyishe. Petero Claver Mbonima yamenyesheje abamenyeshamakuru ko ubutungane bw'u Burundi aho gufatira kuco Ernest Manirumva yazize bwaciye buvuga ko azira ibiharage kuko waciye hafatwa abagwizatunga. Ariko abo bishinze gusaba ubutungane kuri Manirumva ngo nibarota bahesha guharanira teka kazi na muntu naho nubu babandanya batotezwa. Marguerite Barankitse arongoye ikigo Maison Shalom.
Ntabwo badufise abiyumvira ko bazodutera ubwoba tukomoka nidushobora kubatabibona kuko ukuri kuzodutuma turabidegembya.
Justine Nkurunziza arongoye Kosome asaba ugwaruka ruguma rukoreshwa mu bwicanyi gusubiza ibigwanisho bwahawe.
Ugwaruka muri ngaha bakenyezi muri ngaha turifuza yuko amara amaraso ya Ernest Manirumva yotuwe ni chungu. Turifuza yuko amaraso ya Barunda maze guseseka ni menshi, amaraso ya Banyamahanga maze guseseka ni menshi. Duhaguruka huko tuvuge tuti bane mufisi ivyo bigwarisho bisubize bisubize ntibisure gukora ibara muri iki gihugu.
Mukwibuka imyaka 6 irangiye icegera curongoye Oricome agandaguye bunyamaswa murayo mashirahamwe babanje kuja kunatemwa ya Manirumva imbere yo kuremesha ikiganiro kubamenyesha makuru barangirije kunkuka y'imisa yo kumusabira hari muri Cathedrale Regina Mundi. Ernest Manirumva yagandaguwe mu ijoro ryo wa munani rishirwa 9 ndamukiza umwaka w'2009 ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda muri sektor ya Rweru mu karere ka Bugesera abacitse ku icumu n'ababikiye bashize hishyira hamwe byitwa igiti cy'umuvumu tuzuzanye. Iki gihe u Rwanda ruri mu cunamo, abashitsi baturuka hirya no hino baza kuraba ko kubana hagati y'abahemutse n'abahemukiwe bishoboka. Iryo shirahamwe ryagendewe n'ugwaruka rwavuye muri Sudani yo mu manuko babwirwa ukuntu bishoboka kubana kandi mwarahemukiranye. Asumta Kaboyi adufitiye inkuru y'ido n'ido.
Abikibimbwira bwa mbere n'ababyeyi mbibagejejeho byawe ngombwa kubanca intege batazihorera uri kure bugasanga gushatse kubera urukundo hasone ufite bibanza kunzamo nyene mu muri ariko nyuma tambereka yuko nyene ari uko nyene nafashe umwanzuro.
Uyu ni madamu w'Imana Marie Jeanne uvuka mu muryango w'isho muryango wa Bwanigira neza John waje kuba umugabo we ubakaba amaze kubyara n'abana batatu. Yavugaga ko yaciwe intege n'umuryango we amaze kuba kubabugezaho icyifuzo cy'uko agiye gushakana Nigira neza John. Uyu muryango numwe mu miryango irenga 200 ituye mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera. Imiryango y'abarokotse genocide ibara ni imiryango y'abagize uruhare muri genocide. Nganira n'uyu muryango bantekereje amateka yabo.
Nk'iwacu hari abana 37 hapfa abana 27. Papa arafite abagore 10. Uyu mudamu wanjye n'umugore n'umukobwa wo wagize uruhare muri genocide wacu mu mpfuzi wacu.
Papa yagize uruhare mu bwicanyi bwabereye iwabo. Ubwo rero n'undi ngiye kwibona mbona abaye umutware wanjye.
Ariko sabikubwiye. Ubwo ntavuze ati aje kubikubwira ati dukundane. Wahise wumva umutinyutse?
Byabanje nyine kubanza kukuntera impagarara ubwo cyane yuko no mu muryango mama na murumuna wanjye n'undi we atabanje kubyumva ariko jyewe mbima amatwi.
Uyu mugabo n'umugore ngo nubwo babanye imiryango yabitabishaka bambwiye ko kugeza ubu batajya bicuza umubano wabo ngo nubwo bahuye no gutotezwa cyane cyane n'imiryango yabo.
Ntago njya nicuza kandi byabayeho tubibonesha amaso baduhakato pe baduhakato ku buryo nk'umuntu wadusuraga yavugaga ati nko guharamagara.
Nabikoze kubera ukuntu ndavuga ningireka mukunde nindangiza kumukunda ndavuga nitugiye kuba ku muryango muzima niba kwa data papa wewe yarishe wacu
sigishe ndewe mu muryango wanjye.
Eh unakubwiye nti barumuna banje benshi 27 bose barapfuye mu byukuri bakadata barapfa barashira yabigize mu ruhare ariko noneho ndavuga nti abuyishi ndakamfatanye n'umukobwa we tubabyari.
Ubuhamya n'ubundi bunyuranye kandi bukomeye nibwo abatuye umudugudu witiriwe uwumwe n'ubwiyunge bahaye abashyitsi baturutse muri Sudani y'Amajyepfo baje kumva uko abantu bahemukiranye bashobora gusabana amazi bakabana kandi bigashoboka. Izi ntumwa zaturutse muri Sudani y'Epfo zirimo abayobozi, abagize imiryango itari ya leta ndetse n'urubyiruko ruturutse mu mitwe ya politiki inyuranye. Bavuze ko ibyo babonye bazagerageza kubibwira abaturage b'iwabo bahora bahanganye. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera.
Ibibazo by'umutekano muke urangwa mu ntara ya Kirundo abantu bariko mbere bahunga bituma muri ino minsi abantu batari bake harimwo n'abarongoye imigambwe itavuga rumwe na leta bavuga ko amatora yimirije ashobora kuba mabi cyane ariko rero naho biri uko abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kirundo bobo babana ko amatora azogenda neza cyane ibyo Desire yatunga Imana adushikiriza
mu gihe hasigaye ukwezi kugira amatora atangure mu gihugu cy'u Burundi radio ijwi rya Amerika yarakubitiye mu ntara ya Kirundo muri za komine za Busoni na Bugabira abanyagihugu baho bakabona yuko amatora adashoboka kubera abantu bariko barahunga ngo ntawo shira imbere amatora abandi bati amatora zoba ukuri kwamye ati kandi azogenda neza abanyagihugu rero muri ya makomine yo muri Kirundo bakaba bamenyesha yuko nguko bigenda kose ibihe vya politike Burundi bugezemmo atagihindutse bigoye cyane uko abantu bazokwitaba amatora naho ari abavuga yuko ategerezwa kuba kandi akagenda neza kurikira bamwe muri bo baganiriye na radio ijwi rya Amerika ico bagona
uyu migambwe nta kurinda kucisha hijya no hino ni CNDD yafashe mu Burundi yabufisuko ntiwovuga ngo Nuyundi mugambwe wo burimo raza namwe uri muravuga ngo ugira witoze ahubwo kivyundizu bazori kubita mpaka uvuze ngo ugira wiyamamaza oya seni dede ni bayirekere ahubwo twe ikintu gya dukora tukya tubundi tubuhunga tugenda umuntu atazogaruka hama nibazobihindura aho bazobishakira umuntu agaruke
mbewo turagute urimo uratotetswa wo urimo uratotetswa ukajya gutora ugomba kubireka nyene bo bavuga ngo barashikamye bo nibashikame umva igihe bazokumva barekuriye tuzotora mwituze uko nuwotora uri mu ratotetswa natubwire ngo ndi nzitoza avuze ati nzitoza nta muntu ndazonja kona mu iki gihugu kiwe tuzogaruka yaravuye ku gihugu kuko izibi byose biba niwe
cyo uko ndabibona amatora zoba yoroshe nukuvuga yuko abantu bavuga ngo ngango babayeho nabi cyane nukuvuga hani zone gisenye cyane komine busoni ntarakirundo ni muri marembo nimavuje umuntu wawe ngo baratoteza ubu umuntu aza gutoteza ko president bavuze ati umuntu azototeza uwundi baze bamufate bacu bamucura hanze icyo gihe cyo nyene ahubwo umugambo w'abantu ubona waguma abeshi biki nibindi umuntu afite umuntu amutoteza ntarebe ubutungane burahari hanyuma amushikiriza ubutungane banye kumuhana ya nicyo gikurumbona amatora azogenda neza cyane n'ukuri ku Imana amatora azogenda neza cyane none ngai waje tubanye neza nta muhute marahiga umututsi nta munyaga mugambwe marahiga uwundi usivye gusa ibintu twumva ku radio banwe bagati bagira ubwo bakagenda nta ntambara zindi ngamu muri marembo
amatora turimo turareba hari cyashobora kugenda neza ariko harimo agahaze nkubo murabona abo turi mu migambwe itandukanye n'iyindi ubureho hari jambo bita ngo umupinga ngo gipinga kujya kumva igipinga ko twe twarageza Tanzania hijya no hino hariho muri zazazi bana handi bavuga ngo abapinzani no kuvuga ngo rero cyo gihe abapinzani barabishe gose barabanigagura barabakomesha ubu rero turi mu migambwe itandukanye nabandi nabanda ariko ugiye kureba barinze bakubona wegera hari wa muganga bacha gukorera ko nguri igipinga tuzobukorerako aje kabisa je ntibesheye jewe ndi umuntu ndi mugambwe washaka emeri serenza ngemera ariko kuvana n'icyo gihe ubonovwa ko novwa tano mutekano ofise nkabanye tubana bacava ngo ndu muntu umupinga
radio ijuri America yaraganire kandi nabarongoye imigambwe mu ntara ya Kirundo kubwa yo Foster arongoye umugambwe Frodebu nyakuri iraga ijyanda daye akamenyesha yuko nawe nyene y'abantu ariko barahunga bigoye gutunganya amatora ariko ngo bakicara bakabitorera umuti ngo arabona yuko bishobora kugenda neza
uravye amatora kuno uno munsi ateguye n'amatora cyane cyane atandukanye n'ayandi matora igihugu cy'u Burundi cyari kimenyereye gutegura imigambi politike y'u Burundi kuntu yari imeze ariko mu by'ukuri twicaye hamwe twese tukumva kumwe yuko amatora ategeza kuba arashobora kuba neza ariko biragoye kwaba mu gihe hariko barahunga iterabwoba bariko baragirirwa na bagenzi babo bari mu yindi migambwe icyo rero ntikiduhumuriza ko igihe cyose hari umuntu yahunze igihugu ciwe yashaka kukibamwo urumva yuko nibikorwa bitaheza bigende neza
Mumugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD urongoye mu ntara ya Kirundo Nzeyimana Nestor amenyesha yuko kubwiwe amatora atankeka azogenda neza cyane kandi abarundi ngo urabona akubitiza amaso ko bazoyitaba atantambamye
amatora azogenda neza cyane ibivugwa n'ibintu bisanzwe turayimenyereye yo himirije amatora turetse no ngaha mu kiro cyane no mu bindi byo gusanga hariho imvugo nyinshi ibihuha cyangwa amajambo amwe usanga bamwe bavuga dahomuriza ariko je ndavye ingene intare imeze biragaragara neza ko amatora tuzoyajamo neza ko haratekanye nta muntu wari aratoteza uwundi amuhora ivya politiki ndabona yuko ikirere kimeze neza n'amatora tuzoyajamo
umuntu rero agiye araca hijya no hino mu ntara ya Kirundo arabona yuko hari abantu batekewe n'ubwoba bivuye yuko hariho ugwaruka rw'imbonerakure rudomwa ku rutoke ko rwa rufise ibigwanisho rwahawe n'ubutegetsi abatari muri uwo mugambere uri ku butegetsi bakabona yuko ibyo bigwanisho bishobora kuzotoba amatora canke igihe uwo mugambwe waramuka atagaje amatora bagahava birara mu babatsinze hanyuma akaduka intambara mu gihugu cy'u Burundi Desire Hatunyimana mu Kirundo muri aruko rw'igihugu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye abategarugori 10 bakomoka mu bihugu bitandukanye igihembo ngarukamwaka cy'ubutwari cyitwa The Secretary of State's International Women of Courage Award. Bashimwa ibikorwa by'indashyikirwa mu rwego rwo kwimakaza amahoro, uburenganzira bwa muntu, uburinganire hagati y'abagore n'abagabo n'imibereho myiza muri rusange. Na abagore bahagurutse barahagarara barwanya ihohoterwa, ubusumbane n'umutekano muke. Bamwe baharanira guteza imbere abaturanyi babo, abandi baciye inzira yabereye abandi urugero rwiza. Ni nk'abanyamakuru baharanira kwamagana urugomo rukorerwa abari n'abategarugori n'imitwe y'abagizi ba nabi. Baharanira uburenganzira bwa muntu n'ubwiyunge ahari amakimbirane. Abandi ni nk'abashinze imiryango idaharanira inyungu ifasha abari n'abategarugori gutera imbere cyangwa se bahuriza abagore hamwe kugira ngo babashe kurwanya akarengane. Umwe muri aba bagore babonye ishimwe n'umuforomokazi wanduye Ebola igihe yarimo yitangira abandi bari bayirwaye. Yarakize asubira ku kazi ke. Undi ni umugore wa mbere wize gutwara indege y'intambara mu ngabo za Afghanistani zirwanira mu kirere. Uwa gatatu ni umunyamakuru wa televiziyo witwa Nadia Sharmin, akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'abagore muri Bangladesh. Hashize imyaka 2 ubwo Nadia Sharmin yari mu kazi akurikirana imyigaragambyo y'intagondwa mu by'idini mu murwa mukuru Dhaka, baramwibasiye, baramuhondagura, bamugira intere, baramukomeretsa bikomeye. Umukoresha we yaramwihakanye, avuga ko atigeze amwohereza muri ako kazi kandi ari we wari wamutumyeyo koko, yanga kumuvuza ndetse amushyiraho igitutu gikabije kugira ngo yegure. Nadia Sharmin yareguye koko, ariko kubw'Imana yaje kubona akandi kazi mu yindi televiziyo. mu muhango wo kwakira ishimwe rye ry'ubutwari The Secretary of State's International Women of Courage Award, Nadia Sharman yatanze ubuhamya bw'ubutwari koko.
It's true that the mentor, the person who starts the battle, suffers the most. So we being in front of the rope,
Nadia Sharman aragira ati n'ukuri koko iyo wiyemeje kuba intangarugero, iyo wiyemeje gutangiza urugamba uravunika cyane kurusha abandi. Kuba ku isonga ryo kurwanya akarengane byatuviriyemo kubabazwa cyane, ariko kandi tuzi neza ko ducitse intege, abantu bose badukurikira nabo bacika intege. Si urugero twaba tubahaye, niyo mpamvu tudashobora na gato kubatererana. Nadia Sherman yakomeje agira ati nubwo tudasiba kwibasirwa, nubwo tudasiba kubwirwa ko tuzicwa, dufite inshingano yo gutsinda urugamba rw'ukuri n'ubutabera no kwimakaza uburenganzira bwacu. Twese hamwe dushobora kuba imbaraga zikomeye cyane zo kuzana ubutabera, kurandura urugomo no guhindura isi yacu ikaba nziza. None rero mureke duhagurukire rimwe twese dutere imbere, twubake isi nziza.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese muduteze amatwi, mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo. Yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusa twibutse ingingo nkuru nkuru zazigize amakuru yo muri iki gitondo. Eugenie.
Urakoze Fidele. Twababwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavuze ko azafata icyemezo vuba aha ku byerekeye niba yakura Cuba, igihugu kigendera ku matwara ya gikomunisiti, ku rutonde rw'ibihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata nk'ibishyigikira iterabwoba. Mu ruzinduko yagiriye muri Jamaica, Bwana Obama yavuze ko Departement ya Leta yarangije gusuzuma ibikorwa bya Cuba kubireba amahanga kandi ko ategereje inama z'abafasha be. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon avuga ko hakenewe igikorwa cyihutiwe kugira ngo hakumirwe ubwicanyi bwa kwibasira impunzi z'abanyepalestina mu nkambi ya Yarmouk iri mu murwa mukuru wa Siriya, aho umutwe wa Eta Islamique ugenzura. Bwana Ban yasabye ko yabita ku kiremwa muntu babasha kugera ku mpunzi z'abanyepalestina zagotewe mu nkambi iri mu majyepfo ya Damas. Ibyumweru bibiri bishize haba ibitero by'indege z'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite ku barwanyi b'abahuthi muri Yemeni byananiwe kubahagarika, bakomeje kwambuka umupaka w'igihugu. Abarwanyi b'abashiite n'ababashyigikiye baguye ibikorwa byabo hejo kwa kane, bagera mu bice byo hagati mu mujyi wa Aden no mu turere dutuwe ahanini n'abasuni b'abayisilamu mu bice by'amajyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Umuyobozi w'umuvuzi, umukozi w'umuvuzi w'Umunyamerika wanduye indwara ya Ebola ubwo yakoraga muri Sierra Leone yasezerewe n'ibitaro by'igihugu cy'Amerika biri inaha hafi muri leta ya Maryland. Umukozi wa Amerika wo mu kigo Partners of Health ejo kwa kane yavuze ko uwo mugabo izina rye ritatangajwe, byatangajwe ko nta ndwara imurangwaho yemererwa gusubiriwe. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'MS ryavuze ko virusi ya Ebola imaze kwica abantu barenga ibihumbi icumi, abenshi nabo mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, Guinea, Liberia na Sierra Leone. Abantu byibura ibihumbi 24,340 banduye Ebola kuva icyo cyorezo cyadutse mu burengerazuba bwa Afurika mu kwezi kwa 12 umwaka w'2013. Guverinoma ya Somalia yasezeranije ibihembo by'amafaranga ku muntu wazatuma abayobozi 11 ba Al-Shabaab batabwa muri yombi. Abo barimo umuyobozi wo hejuru uwo mutwe uvugwa ko ari we wateguye ubwicanyi bwo mu cyumweru gishize mu gihugu cya Kenya.
Nshuti muhandanya gukurikira iradi ijwi rya Amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo kigarukiye ngaha. Yamara kuba afise imirongo ya FM mu kanya murabandanya mukurikirana ikiganiro gihe ijambo abatwumviriza kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mushobora kubandanya kudukurikirana kuri FM 94.9 na 95.2. ababandanya kutwumviriza kuri FM rero ntiyagiraho muja ni mukanya ndi mutangwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mu kurindira yamara tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.